Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Uyu munsi turi kwa gatatu tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2016 hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo.
Abakenyezi bo mu ntara ya Bubanza dufise ingorane zitandukanye. Turafise ingorane mu guharikwa cyane, baraharikwa rwose. Umukenyezi arakora agakorera ubusa.
Uwo ni umukenyezi wo mu ntara ya Bubanza avuga bimwe mu bibazo abagore bahura nabyo mu miryango. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Urakoze Edi, ndamutse n'abaduteze amatwi. Tuyahere muri Niger. Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta yatangaje ko ikuye akarenge mu matora y'umukuru w'igihugu yo ku kwezi kwa gatatu, bavuga ko yabayemwo akamwana wa mama ni mu gihugu cya Niger. Ugo runani rwitwa COPA ruriyamiriza ivyavuye mu gice cya mbere cy'amatora mu kuvuga ko ubusuma bwari bwateguwe. Ayo matora yahaye ikibanza cya mbere Perezida Mahamadou Issoufou. Bavuga kandi ko umukandida ugo runani rwatanze Hama Amadou atazoja guhigana mu gice cya kabiri gitekanijwe ku itariki 20 z'uku kwezi kwa gatatu. Bemera ko bazokora kugira babuze Perezida Issoufou gutsinda ikindi kiringo. Ugo runani COPA rumenyesha ko umukandida warwo yimwe uburenganzira n'ubwigenge, kandi ko hahonyanzwe amatora ya demokarasi agengwa n'ubwigenge no kudahenga. Perezida Issoufou yatsinze ku majwi 48% mu gice cya mbere cy'amatora cyabaye mu kwezi guheze, ariko ntiyashoboye gushikana amajwi amuha uburenganzira bwo gutahukana intsinzi. Leta z'Ubumwe za Amerika zongereje ibihano ku byo yari yafatiye umuhari w'abarwanyi wa RLA, Lord Resistance Army, n'umukuru wawo Joseph Kony. Ibyo bihano mu by'ubutunzi byatangajwe byo ku munsi wa kabiri bifashwe inyuma y'aho Amerika ishiriye ahabona imigwi y'iterabwoba yica abasivile muri Repubulika ya Centrafrica. Leta ya Amerika imenyesha ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 umuhari w'abarwanyi wa RLA wishe uragira imboha abantu, uratuza abantu muzabo, ndetse urafata n'abakenyezi ku nguvu muri Repubulika ya Centrafrica. Bagirizwa gusambura n'ubutunzi bw'abasivile. Ibyo bihano birimo gufata ubutunzi bw'uwo muhari no kubuza abanyagihugu bo muri Amerika kugirana imigenderanire mu by'ubutunzi n'uwo muhari. RLA warwanya intambara na leta ya Uganda mu kiringo cy'imyaka 20 imbere yuko ujya muri Repubulika ya Centrafrica, muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo no muri Sudani. Umukuru w'uwo murwi Joseph Kony aronderwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha ku byaha byo mu ntambara no guhotera agateka ka zina muntu. Muri Isirayeli, umukerarugendo yamuka muri Leta z'Ubumwe za Amerika yarishwe, abandi bantu bashika 12 barakomereka bacumiswa imbugita n'umunyepalestina hari ejo ku munsi wa kabiri. Ivyo vyabaye mu gihe Vice Perezida wa Amerika Joe Biden ari mu rugendo muri ico gihugu ca Isirayeli. Uwo munyamerika yishwe mu gihe Joe Biden yari kwagiranira ibiganiro n'abategetsi ba Isirayeli ku birometero bike cyane yaho iryo bara ryagwiriye. Abaraho byabereye bamenyesha ko uwo munye Palestina yirutse yerekeza ku kivuko cyahitwa Jaffa ahurumbigwa n'abakwera rugendo. Buno nyene aca tangura gucumita abantu imbere y'uko igipolisi kimurasa kikamwica. Nta makuru yerekeye ibiranga uwo munyamerika yapfuye aratangwa. Nawo umwicanyi avugwa ko yamuka mu ntara ya si Jordania. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Barack Obama yamenyesheje ko ata amasezerano y'amahoro bwite yiteze kuba hagati ya Israel na Palestina imbere y'uko ashikiriza amabanga mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza. Mugihugu cha Siria, ibiganiro vya politiki hagati ya leta ya Siria n'abatavuga rumwe nayo bigiye kongera kutangura kuri uyu munsi wa gatatu, ariko zimwe mu ntumwa zihambaye muri ivyo biganiro siho zizoba ziri. Intumwa yawo ni muri Siria, Stefano Domistura, nabo bafashanya kumvikanisha abashamiranye muri Siria, amenyesha ko yiteguye kwakira intumwa mu gisagara cha Geneve mu Buswisse aho ivyo biganiro bibera. Umuvugizi w'iyo ntumwa yaoni Jesse Chashine amenyesha ko benshi mu ntumwa bazoshika ku matariki ya 13 na 14. Uruhande rw'abatavuga rumwe na leta ya Siria bamenyesha ko batazokwitaba ku munsi wa mbere ibyo biganiro bizotangurirako. Leta ya Siria nayo nyene yamenyesheje ko itahuta ibyitaba mu minsi ya mbere. Ivyo vyerekana ko ibyo biganiro bizotangura neza nyezina ku itariki 14 z'uku kwezi kwa gatatu. Ikintu nyamukuru ivyo biganiro bizoshimikirako no kuraba ko ivyo gushikiriza imfashanyo abazikeneye hamwe no gushira ibigwanisho hasi vyubahirijwe. Muri Yemen, ishyirahamwe ryita ku mpunzi ku isi ya CR rimenyesha ko ritewe umutima uhagaze n'abantu baharugwa mu miliyoni bateshejwe izabo n'intambara ziriko zigira zikwiza umwaka zibera mu gihugu cha Yemen.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ibijyanye n'umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore, abagore bo mu ntara ya Bubanza aho ni mu Burundi barasaba guhagararirwa mu nzego z'ubuzima bw'igihugu ku bice 50%. Ibyo ngo byazaviramo ibibazo bimwe na bimwe bahura nabyo birimo guharikwa bigabanuka. Ibi babivuze mu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yari muri ibyo birori.
Abakenyezi bo mu ntara bubanza ari nabahimbarijwe umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ku rwego rw'igihugu bakira neza icivugo cy'uno mwaka kivuga ko abakenyezi bo baserikiwe mu nzego ku rugero rungana n'abagabo mu mwaka w'2025. Abakenyezi bubanza bashikiriza ko ivyo bikunze bokira akageso ko guharikwa no kutagira ijambo mu rugo. Uyu mukenyezi yitavye ibirori by'uno wa munani ukwezi kwa gatatu avuye muri komine Gihanga.
Abakenyezi bo mu ntara ya Bubanza dufise ingorane zitandukanye. Turafise ingorane mu guharikwa cyane, baraharikwa gose. Umukenyezi arakora agakorera ubusa, niyo adaharizwe abagabo bakarenga ibigo. Umukenyezi rero ntashoboye kurima ngo yimbure agabure umuryango atunganye umuryango, kuko byose bigabwa umugabo. Nta ruhara umukenyezi ashoboye kubitunganyamo by'urugo.
Ikibazo cy'ukungana hagati y'abakenyezi n'abagabo, bamwe mu bagabo bari bifatikanije n'abakenyezi mu ihimbazwa ry'uno wa munani ukwezi kwa gatatu bavuga ko bitazokunda. Uno musore aratanga insiguro:
ngenda gitahura nuko twese tugana imbere y'amategeko, ariko rero 50% ntibizokwigerayo, ntibizoshoboka.
Kubera iki bidashoboka?
Vana kera twari tuzi yuko umugabo agomba ari umugabo, umugore nawe akaba yavuye mu rubavu rw'umugabo. Cyo gituma rero batazongana, kubera ntibangana kuva na kera narindi.
Rero abagize ushivugo bari henze
kandi bihenze, ariko bari pfuma bageza ku ivyo bice bari bagereje ku bwa mbere se nkaho ntibikunze.
Abakenyezi y'ububanza barafise impungenge biturutse ku biheza politiki igihugu kirimwo, basaba ko hoba ibiganiro bidakumira abakenyezi. Uno mukenyezi asigura ko iyo habaye intambara mu gihugu abakenyezi aribo bagira ingorane kurusha abagabo.
Aragira ingorane nyinshi kuko niyi ntambara iteye ntashobora guta umuryango wiwe abana biwe ibibondo ngo ashobore kugenda. Mugabo umugabo apfa kumva bariko baravuga ati bariko barakurundira acagenda, canke intambara abonye rushushe aragutana abana akagenda. Mugabo umukenyezi uremera ukagwa mu bana. Nico gituma rero umukenyezi kwaba mu byo igihugu mu bya politiki umukenyezi abwiye kujyamwe, kuko nawe nyene umukenyezi amahoro arayashaka, kuko intambara keshi itikira ku mukenyezi.
Buramatari w'intara bubanza yemeza ko abakenyezi bo mu makomine amwamwe y'intara rongoye batotezwa nabo bubakanye. Tarsisi Niyongabo yemeza ko abakenyezi bubanza bahura n'ingorane nyinshi.
Turamaze kubona ko abakenyezi bahura n'ingorane nyinshi mu rugo. Ikibabaje gusumba nuko aribo bitanga cyane mu kwitaho ubuzima bw'umuryango, ariko iyo hagize ikiboneka ntabazwe ingene umwimbo wokoreshwa.
umutambukanyi w'umukuru w'igihugu niwe yateye iteka ibirori. Denise Ngurunziza cyo kimwe n'abafashe amajambo arashigikiye ko abakenyezi boserukirwa koko bihagije mu buzima bw'igihugu, ariko abatera kama ko kwerekana ko bashoboye.
Abigeme tubasabye kwijukira ibisata birebire na cyane cyane iby'ubuhinga, kuko ababirangije aribo bahembwa umushahara ushimishije. Nimwisuzugure kuko murashoboye. Nkuko abakera bayamaze ngo ntibyizana birarondegwa, abakenyezi tubasabye gukerebuka, mwijukira amashyirahamwe, muvavanure n'ingendo n'inyifato zidahesha iteka abakenyezi, mwitwararike indero y'abana na cyane cyane iy'abigeme mu kubahanura ngo birinde gucikira no kujya kwiharika. Mwijukire imigambi y'igihugu na cyane cyane yerekeye irondoka rijyanye n'amagara meza, kwigisha gusoma no kwandika abakuze, hamwe no gukorera mu mashyirahamwe.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi wahimbarijwe mu ntara ya Bubanza ku rwego rw'igihugu. Muri iyo ntara bigaragara ko sentare y'intango ya Bubanza yakiriye mu mezi abiri aheze amadosiye 26 y'imanza zo mu miryango. Nzeyimana Hermenegilde arongoye iyo sentare agasigura ko nyinshi muri izo manza ziba ari zijyanye no gusaba kwahukana, izo nazo zigatuma abakenyezi basubira iwabo. Ibubanza Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Abahanga batatu b'umuryango w'abibumbye bari mu gihugu cy'u Burundi bareba uko ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu cyifashe mu gihugu. Kuri uyu wa kabiri nibwo basoje uruzinduko rwabo rw'iminsi 8. Abo bahanga ni Christophe Haines wo muri Afrika y'Epfo, Maya Sahil Fadel wo muri Algeria na Pablo de Greif wo muri Colombia. Mbere yuko basoza urwo ruzinduko, abo bahanga bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru. Umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza nawe yitabiriye icyo kiganiro.
Mu minsi bari bamaze mu Burundi, abo bahinga babonanye n'inzego n'abantu batandukanye, bavuganye n'abategetsi batandukanye bo muri leta, abaserukira amashyirahamwe yigenga, abamenyeshamakuru, abanyepolitike, abahuye n'amabi canke abayakorewe, bongera baja mu ibohero rikuru rya Gitega ahafungiwe abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi. Abo bahinga bigenga bemeza ko imigwi yose bahuye yerekanye ko ifise ugushaka kw'igihugu cubakwa kikava mu ndyane. Ariko ku bwa Pablo de Greif, intumwa idasanzwe ya ONU ijejwe guteza imbere ubutungane n'ukuri, ngo ingeso yo kudahana itegerezwa gucibwa kugira ngo Burundi bwogorore.
It is very important for the country not just to gain some understanding of the
nibihambaye ku gihugu kw'abantu batorondera kumenya ukuri umabi yakozwe muri iyi minsi heze gusa, ariko abantu bakeneye kumenya n'ingorane z'ukudahana hamwe n'ivyakozwe kera cyane muri kahise k'iki gihugu. Iki gihugu gifise kahise kabi kamabi yagiye yisubiriza. Ayo mabi rero nta kindi gishobora kuyahagarika atari gukuraho ukudahana. Abo bahinga bemeza ko mu biganiro bagiranye n'imigwi itandukanye babonye ko kuva mu mwaka uheze gushika ubu habaye amabatandukanye harimo ubwicanyi n'ihohoterwa rya kiremwamuntu. Christophe Haines, umuhinga dasanzwe wa ONU yitaho ibijanye n'ubwicanyi ndengerabutungane.
We have received the reports from the outside, of course, and the figures I think are all known to us.
Twararonse amakuru mberamwe yavuye hanze y'igihugu ko kuva mu mwaka uheze hari abantu barenga 400 bishwe. Ntituri ngaha guhinyuza n'ukwemeza ibyo bitigiri, ariko mu biganiro twagiranye n'ivyabona canke abafise amabanga atandukanye bigaragara ko ubwo bwicanyi bwabaye. Biraboneka kandi ko impande zose zakoresheje inguvu n'uguhonya amategeko. Haravuzwe ko habaye guhohotera kiremwa muntu bikomeye n'inyuruzwa ry'abantu. Igihambaye nuko tugiye kubivuga kugira ngo dukinge ingorane muri kazoza ntihasubire kuba mabi. Tugiye gusaba kandi ko haza abahinga batohoza ukuri ku rubuga. Christophe Haines avuga kandi ko umushinge nyakuri wa kazoza ko Burundi ari yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu. We na bagenzi be bemeza ko iminsi bamaze mu Burundi batogenda bavuga ko ibintu biyangara. Mugabo hari ico bibaza ku vyo babonye. Maya Sahil Fadel n'umuhinga dasanzwe w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu vyerekeye gukingira impunzi.
Tout ce que nous pouvons par contre remarquer, c'est que le Burundi est à l'heure actuelle à la croisée des chemins. parce qu'il y a un certain nombre de préoccupations.
Icyo dushobora kubona nuko Burundi buri mu mayira abiri muri iki gihe hari ibibazo byinshi ariko kandi hari n'iby'abantu biteze nico gituma muri izindyane hakenewe ibiganiro bidakumira ibyo biganiro bizofasha gushira hamwe abegwa n'ikibazo cyo Burundi bose ibyo bizotuma haba icyo no kwita icuka gitekanye hategerezwa gutorwa umuti w'ibyo bibazo byose ku mpande zose
qui anime les différentes parties prenantes.
Kuitariki ya 21 ku kwezi abo bahinga bigenga mu by'agateka kazi na muntu bazoshikiriza raporo akanama kaoni kajerwa agateka kazi na muntu mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka abo bahinga kandi bazoca bagaruka mu Burundi ariko mu kurindira ko bagaruka harundi mugwi w'abahinga bitezwe mu ndwi nkeya ziri imbere mu kwezi kw'icyenda niho bitekanijwe kwa abo bahinga bazoca bagira icyegeranyo rusangi cha nyuma bazoshikiriza akanama kaoni kajerwa agateka kazi na muntu mu by'abahinga bavuga ko byabanejereje harimo irungikwa ry'abahinga bagenzi babo bo mu muryango umwe bwa Afrika bashika ku ijana bitezwe mu minsi iza eroje burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Ubu noneho tugiye kubagezaho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Iki kiganiro twagiteguriwe kandi turakigezwaho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Muri ibi bihe by'amatora y'amajonjora ategura ayo umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa 11 gutaha hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu byo tumaze kuganiraho harimo uburyo aya majonjora akorwa, abayoboke b'ishyaka runaka bagahitamo umuntu umwe rukumbi uzabahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu. Twaganiriye no ku bindi bitandukanye birimo uburenganzira bwo gutora no gutorwa bw'abagore babonye mu 1918 ariko butangira kubahirizwa mu 1920. Uyu munsi noneho tugiye kurebera hamwe muri make uko abirabura nabo bageze ku burenganzira bwabo bwo gutora no gutorwa. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Abirabura bahano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahawe uburenganzira bwo gutora no gutorwa n'itegeko ryitwa Voting Rights Act ryo mu 1965 ryagezweho nyuma y'urugamba rurerure kandi rukomeye cyane. Urugamba rwatangiranye no guharanira uburenganzira bungana n'ubw'abandi kuva ubucakara buciwe mu 1865. Bumaze gucibwa hashize imyaka 5 mu 1870, itegeko nshinga rirahindurwa 15th amendment riha buri muturage wese uburenganzira bwo gutora no gutorwa hatitaweho ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa se amateka yo kuba barabaye abacakara. Nyamara ntiryigeze rikurikizwa na gato. Abazungu bashyizeho inzitizi zihambaye cyane zirimo nko gukoresha abirabura ibizamo byo kwandika no gusoma kandi batarajyaga mu ishuri, umusoro wo gutora ku buryo warunahambaye abirabura badafite ubushobozi bwo kubona ayo mafaranga. Twavuga kandi n'ibindi byinshi byagendanaga no gutoteza no gutera ubwoba abirabura ndetse no kubica gusa kubera ko bashaka gutora. Itegeko ryo mu 1965 Voting Rights Act ryakuyeho izo nzitizi zose, noneho abirabura babona uburenganzira busesuye bwo gutora no gutorwa. Inzira yabaye ndende cyane kandi irimo amahwa. Mbere gato yuko iri tegeko ryemerwa, abirabura bari bamaze kurambirwa batangira imyigaragambyo ihambaye irimo urugendo rw'amaguru baturutse mu mujyi wa Selma bafite umugambi wo kugera mu murwa mukuru wa Leta ya Alabama, Montgomery, mu birometero 87. Abapolisi bari abazungu gusa, barababambiye mu nzira, babiraramo n'ibibando na za matrak barabahondagura, babarasamo n'ibyuka biryana mu maso. Nta muntu wapfuye ariko benshi barakomeretse bava amaraso menshi. Abantu 17 bajyanwe mu bitaro ari intere. Uwo munsi winjiye mu mateka y'igihugu ku izina rya Bloody Sunday, ni ukuvuga ku cyumweru cy'amaraso, hari ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa gatatu mu 1965. Uwo munsi urugendo rwahagarariyeho hashize iminsi 2 bararusubukura, nanone basanga abapolisi bafunze umuhanda. Ariko noneho abirabura bageze imbere y'abapolisi barapfukama barasenga, abapolisi nabo barabareka barisengera. Abirabura barangije gusenga bisubirira inyuma banga guhangana n'abapolisi. ubwo rero none basubitse urugendo rwabo barusubukura nyuma y'ibyumweru bibiri noneho babashije kurukomeza bamaze iminsi itanu yose bagenda n'amaguru ibirometero 87 biri hagati ya Selma na Montgomery buri munsi bakoraga ronka kilometero 16 bari batangira urwo rugendo ari abantu 8,000 barurangiza ari 25,000 ndetse n'abazungu benshi bari barwinjiyemo barwitabiriye amashusho yo ku cyumweru cy'amaraso yari yakubise inkuba igihugu cyose bituma perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lyndon Johnson abaha abasirikare barenga 400,000 bo kubaherekeza no kubarinda uko byagenda kose mu nzira yose uretse ibyo perezida Lyndon Johnson yahise atangira guhatira inteko ishinga amategeko Congress kugira vuba igashyiraho itegeko riha abirabura uburenganzira busesuye bwo gutora no gutorwa Congress yaryemeje mu kwezi kwa munani mu 1965 nibwo abirabura babonye bwa mbere na mbere uburenganzira bwo gutora no gutorwa kuva icyo gihe abirabura baratora nta nkomyi kandi baratorwa mu nzego zitandukanye z'ubutegetsi ndetse itorwa rya perezida wa mbere w'umwirabura Barack Obama ryaje gushimangira iyo nsinzi y'abirabura baharaniye uburinganire bw'amoko muri rusange nubwo gutora no gutorwa by'umwihariko Ijwi rya Amerika ikiganiro Amerikana nitwarangiza iki kiganiro tutavuze gato ku ntwari z'urugendo mbarutso Selma Montgomery uwa mbere ni umutegarugori w'umwiraburakazi witwa Amelia Boynton Robinson watangije imyigaragambyo i Selma yitabye Imana umwaka ushize afite imyaka 104 John Lewis wayoboye urugendo ku munsi wa mbere ubafite imyaka 76 y'amavuko ni depite mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pasiteri Martin Luther King Jr wayoboye urugendo kuva ku munsi warwo wa kabiri kugera rurangiye yitabye Imana mu 1968 arashwe n'umwicanyi w'umuzungu yari afite imyaka 39 y'amavuko asiga umugore n'abana 4 mu ntwari z'urugendo mbarutso Selma Montgomery harimo n'abazungu by'umwihariko umutegarugori witwa Viola Liuzzo yifatanije n'abaturanyi be babirabura mu myigaragambyo noneho atashye mu ijoro ryo ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa gatatu mu 1965 asanga abazungu b'intagondwa bamuteze baramurasa baramwica yari afite imyaka 39 gusa yitaba Imana asize umugabo n'abana 5 inshuti zacu ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi ubutaha tuzarebera hamwe uruhare rw'amafaranga mu matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze rero mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi
arakoze Thomas Kamirindi utugejejeho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ryibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru babigize umwuga ku vyerekeye amategeko bategerezwa kugendera ko mu mwuga wabo rimenyesha ko botegerezwa kurondera ukuri bakagushikiriza bagakora mu buryo bwigenga kandi bakisigura ku vyo bakora guhindura no kuvuga ku ibintu bitari kubijanye n'abategetsi kwandika ibintu bigenewe gutuma haba ubwicanyi n'uhagarara ntibijanye n'inyifato hamwe n'ingendo y'umwuga wo kumenyesha makuru mu rwandiko cy'ibitoke une image qui a enterré les dernières illusions de Sindumuja gwasohowe n'ikinyamakuru cyo kuri internet we akaburungu Burundi 24@com ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri ubwo rwandiko gwashikirije mu buryo atari bwo ibyatangajwe n'ingingo zafashwe n'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama amajambo yakoreshejwe muri ugo rwandiko ukuvuga uko ibintu bitari n'amajambo aturira si ibintu byubahiriza ibisabwa mu gikorwa cyo gushikiriza amakuru mu buryo bwigenga kandi bukurikiza amategeko agenga umwuga w'ugushikiriza amakuru Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi mwikete yasohowe ku kibanza cyayo cha internet yari yamirije yivuye inyuma umugambi usa n'uwibonekeza muri ugo rwandiko ugutuma abantu banka abanyarwanda harimo no gushobora gukoresha ubwicanyi kubera izo mvo ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko president wa Burundi Petero Nkurunziza ubwiwe yiyamirije amajambo y'ugwango canke imvugo ikokeza ubwicanyi ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu Cibitoke ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga kandi ko mu bitandukanye na nyene canke banyene ugo rwandiko president Nkurunziza yemeje mu Cibitoke ko abarundi bose barimwo abahunze igihugu bategerezwa kugira uruhara mu biganiro bihuza bose ku nzira y'ugushikana ku mahoro mu Burundi ivyavuzwe muri ugo rwandiko rwasohotse mu kinyamakuru cyo kuri internet we akaburungu Burundi 24@com vyuko amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki ariyo yatanguje umugumuko vyerekana ko ico kinyamakuru cemera ko bari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki bose badasangiye ivyiyumviro naco botegerezwa gukumirwa mu biganiro naho president Nkurunziza yateye akamo k'ibiganiro atawe bikumira Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko ambasaderi wa Amerika mu Burundi Don Liberi n'intumwa idasanzwe ya Amerika Thomas Perriello bagiye mu Cibitoke ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri kwerekana ko Amerika ibandanya kwifatanya n'abarundi bose bitaravye umugambwe barimwo barondera karyo ku kwiga amashure kurera abana babo mu Burundi burangwa n'umutekano n'ivyimviro bitandukanye Itangazamakuru ryigenga ni ikintu gikenewe cyane mu gikorwa cyo kubaka igihugu kirangwa n'ubwigenge n'umutekano. Abamenyesha makuru bafise uruhara rukomeye cyane igihe bakurikije amategeko aranga umwuga wabo kandi bagaha abanyagihugu amakuru y'ukuri kandi ataruhande ahengamiye ko kandi adaturira.
Iryo ryari jambo ryibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti mwarimu duteze amatwi turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu ariko mbere yuko dusezeranaho reka Aloyse Bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mu makuru twabashikirije yavugwa muri Niger urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta yatangaje ko ikuya karenge mu matora y'umukuru w'igihugu y'uku kwezi kwa gatatu bavuga ko yabayemwo akamwana wa mama bavuga kandi ko umukandida ugo runani rwatanze yitwa Hama Amadu atazoja guhiganwa mu gice cya kabiri gitekanijwe ku itariki 20 z'uku kwezi kwa gatatu Ugorunani Kopa rumesha ko umukandida wago yimwe ubwigenge kandi ko hawunyanzwe amatora ya demokrasi agengwa n'ubwigenge no kudahengama. Leta Zunze za Amerika zongereje ibihano ku byo yari yafatiye umuhari w'abarwanyi wa Lord Resistance Army n'umukuru wawo Joseph Kony. Ivyo bihano by'ubutunzi byatangajwe ejo ku munsi wa kabiri bifashwe inyuma yaho Amerika ishiriye ahabona imigwi iterabwoba yica abasivile muri Republika ya Centrafrica. Mukuru wa mugwi Joseph Kony aronderwa na sentare mpuzamakungu mpana vyaha ku vyaha byo mu ntambara no guhotera gatega kazi na muntu yakoze. Mu gihugu ca Isirayeli umukerarugendo yamuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarishwe abandi bantu bashika 12 barakomereka bacumiswa imbugita n'umunye Palestina harejo ku munsi wa kabiri. Ibyo byabaye mu gihe Vice President wa Amerika Joe Biden yariko agiranira ibiganiro n'abategetsi ba Isirayeli hari ku birometero bike cyane yaho iryo bara ryabereye. Nta makuru yerekeye ibirango mu Nyamerika yapfuye aratangwa na uwo mwicanyi avugwa ko yamuka mu ntara ya Cisjordania. Ayavugwa muri Siriya naho ibiganiro vya politiki hagati ya leta ya Siriya n'abatavuga rumwe nayo bigiye kongera gutangura kuri uyu munsi wa gatatu. Ariko zimwe mu ntumwa zihambaye muri ivyo biganiro siho zizoba ziri.
Shuti mwese mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Washize hamwe bino biganiro ni Inosa Kimenyi, amakuru mwagejejweho na Aloyse Bigirimana, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.